Rise Production. Mana is a Yanavandi, says Masabo Imabanda. Mana is a Yanavandi, Bakuzi Yang Hanji. Hasta la victoria siempre. Nije nafashe ku ngufu mukenyezi ibungenze kubwa mahera yanji watabaye niwe yafunzwe narabaye pasteri mu rushengero rwanje navuga imana gake amashikano cyane narifuza ku iminsi yose yo kikandi manshe kugira ngo ishikanwa niribure mu mfuko wanje ndi wa mupatiri yabyaye ubushuri nabikoze mu mission nkarageze ko mvuga ukuri imana ndaba bakobwa natesheje amashure abona teye imbanyi bahamu kabandi kuroye abona nduje sida n'imiryango nahekuye manumba badireshikire mu biganza byawe narishye abavukanye kubwo ibisigi na satani mbonye noti narayinga nk'umufungwa abonye inkumi abantu nkanje ngo ni boro mumba badire banyamwema yebo ufana amazi ninde yari kuyanwa sinababaranishe nababarampushije nibagira yuko umuntu afuye mu buyenze tagaraje unyote wansabye amazi namuhaye amarike uyu buzi bere ry'umubyeyi wonka gimpene ari gihe mba nshaka kwiruka nka Saidoni bazonkiza bikangora kuva aho ndi kuko ivyaha bindemera iyo bakwera muri mwemu ari kwisiga joki none nari kugura Carolite nkazoga muri piscine hasta nzera gute mana yanje ufiriza marira yanje mbabarira ivyaha vyanje nizera satani kandi nitonze imana toma nanje byaramuhaye narungitse amafoto kubagira neza bo hanze imfashanyo bampaye naguze inzu yanjye mu kigobe nta nibati nabahaye atari kubabwira mpore muri poro hari byinshi abarundi bahevye kuko nabasabye ikorera ruto mutahe nabasize mu marira nje ndi mukamwemwe nasanze umunezero wabo nawambitse minote ndatsi neza urupfu rwa Ernest Mani rumva kubivuga byarananiye nka nyamuragi w'ikabonga ndazi ukuri kwifungwa ya Hussein Rajabu niyo narindi mu gatumba nawe yafashwe nzarabu nagwanye demokrasi nayironse sinayitanga nagwaniye agateka bakampaye kabibanga arabagabo nishe n'abahora ibyumviro byabo nibagira ko afa umugabo adafa ibyumviro by'umugabo narishe kwa gasore ariko sinishe independance nawe naganda guenda daye demokrasi yararamvye ndi wa murundi yakunda kuvuga nabi leta yiwe nayikora ibyiza kubivuga byarananiye harageze igihe ngwanya ibikorwa rusange kandi ari iterambere ryanjye jewe n'abarundi narari igihugu kandi gikenye vya danje kuko najya nahuha nkayambewa mushushwe nasanze ishavu n'ubukene bivyara manifestation kandi umunyagihugu ashavuye krimogene n'invitation naragumuye abajene n'ivyiye pasiporo biyangaye nkefata indege bapfana ubujuju bwabo hasta nzera gute mana yanje ufiriza marira yanje mbabarira ivyaha vyanje nizera satani kandi nitonze imana toma kugira ngo mbe umutware vyaciye kure kugira ngo nshike ku ndoto zanje vyaciye kure mama yadandaza itomate papa nawe mugaye ubukene cyari kibazo kandi kiyubyenye kwishure imana ikora ibyayo nafashijwe na bourse ariko ubu nige ndiko shyigikira kovutwa bourse nibagira abafisa ababyeyi bakenye nkanje nk'iki ndoto nyinshi z'abanyarucari baciye ubwenge narakoze amabi menshi aransa no mu maso duhuye n'unyumva tanzi ambonamo amaraso kera abana bambonye warumva ariko ubu bananyinyegeza ntibakinyita imanza z'amatongo sinazica mu kuri uwahora apangisha igihe yacitse umupangayi nari umucamanza nkaba nticyabona cy'ufise ifaranga utayafise akambona narafunze mukombozi atacyo ndamuhora abanywanyi b'umuziki bagumye basemerera
ndiya nkiye ndase mbandanse ndabate mu gasho mumusangeyo
ndaza abagenzi banje bishe baba bikira ndabadondagure canke umwe avuka hariya izina ryiwe yitwa amatara acitse nzombabwire ejo kandi siko sha ryanjye n'irya Regidezo uvumwana benshi ugatota chance hasta la victoria siempre.